Imumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ngaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu, itariki 20 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'2017. Muri studio ya Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Kazi mwese mu biganiro byacu.
Biratubabaje cyane kuko igitegwa cy'ibigori nico cahora ari cyo mbumba rugo. Mu bijanye no kurima tukaba dusabye bogerageza bakarondera imiti yo kugira ngo ico kiza roho nyanganda mu gitegwa cy'ibigori kugira ngo ico gikoko bagituze.
Uyo ni umwe mu banyagihugu wo mu ntara ya Bubanza avuga ko bafite ubwoba ko batazoronka umwimbu bitewe n'ubukoko bwadutse bugatuma butongora imirima y'ibigori imaze kumera. Iyo nkuru hamwe niyerekeye agashimwe kiswe Civil Courage Prize kahawe umurundi haranira agateka kazi na muntu mu gisagara cya New York no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niyerekeye imigenderanire ya Leta y'u Rwanda n'ishyirahamwe ry'agateka kazi na muntu Human Rights Watch n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi. Twazibateguriye kazi mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Maramutse Aloise.
Maramutse Oriane. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Senegal iragabisha abanyagihugu bayo kwama bameze magabo mu gihe bagendera mu bice by'Idakar bigenderwa n'abanyamahanga ko hashobora kuba ibitero by'iterabwoba. Urwandiko rw'iryo gabisha rwasohowe kuri uyu wa kane rubuza Abanyamerika kurara mu mahoteli y'Idakar ku murwa mukuru wa Senegal, ariko inkengera zibahari gushika mu ndwi ya mbere y'ukwezi kwa 12. Eka na Leta ya Canada kuri uyu wa kane ku rubuga rwayo rwa internet yanditse ivuga ko hashobora kuba ibikorwa by'iterabwoba Idakar, isaba nayo abanyagihugu bayo kuba mu magabo mu gihe bagendera ibice by'iyo murwa mukuru bihurumbirwa n'abantu benshi. Ubufaransa bumaze amezi buvunira akagohe abanyagihugu babwo kuba amagabo kubwa ibitero by'iterabwoba bihitiye mu bihugu byo muri Afrika y'Uburengero bibanye na Senegal, ari byo Mali, Mauritania na Burkina Faso. Ayo makenga ashikirijwe mu gihe Dakar mu bihe biri imbere kiriko citegurira kwakira amanama mpuzamakungu atari make yo ku rwego rwo hejuru, arimwo inama mpuzamakungu ku mahoro n'umutekano muri Afrika izoba ku matariki ya 13 na 14 z'ukwezi kwa 11 kuza. Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yamaze gucurwa akaba atangaza ko atazoyitaba. Umurwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora muri Liberia watangaje kuri wa kane ku gice cya kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu kizoba ku igenekerezo ry'indwi y'ukwezi kwa 11 kuza hagati ya Senateri George Weah hamwe n'icegera cy'umukuru w'igihugu Joseph Boakai. George Weah mu gice cya mbere yatahukanye ikibanza cya mbere ku majwi 39%, mu gihe Joseph Boakai yamukurikiye ku majwi 29 n'igice kimwe ku ijana, ariko bose uko ari babiri nta n'umwe yashoboye gushikana amajwi 50%. Ibwirizwa shingiro risaba kugira umukandida yemererwe kuba yatsinze. Ibikorwa byo kwiyamamaza byasubiye gutangura kuri wa kane bikazorangira ku munsi w'Imana igenekerezo rya gatanu z'ukwezi kwa 11 kuza. Uzotsinda muri ico gice cya kabiri cy'amatora azosubirira Perezida Ellen Johnson Sirleaf ari ku butegetsi kuva muri 2005 ibiringo by'iwe bibiri yemererwa n'amategeko bizoba birangiye. Abategetsi babiri bakomeye ba Leta z'Ubumwe za Amerika bavuga ko igihugu cya Korea ya Ruguru gisigaje amezi kugira gishobore gutera Amerika n'igisasu cya nuclear. Mike Pompeo arongoye ikigo cya Amerika gishinzwe iperereza ryo hanze y'igihugu CIA yatangaje ko kuwa kane ko atewe ubwoba n'umuvuduko wa Korea ya Ruguru kuri ibyo birwanisho, kandi ko ico gihugu gishobora gutera ibikirwanisho cya nuclear mu buseruko bw'umugabane wa Asia. Avuga ko ico gihugu gishitse kure ku buryo ubu hasigaye kwiyumvira kukibuza gushika ku ntambwe ya nyuma. Nawe General H.R. McMaster, umuhanuzi wa Perezida mu bijanye n'umutekano mu gihugu, yavuze nawe ejo kuwa kane ku butegetsi bwa Washington bwari ko bugiruka n'umwanya kugira burondere inyishu kuri ico kibazo imbere yo gukoresha ingufu za gisirikare. Abategetsi ba Amerika bavuga ko mu gihe president Vladimir Putin w'u Rusiya nawe ejo kuwa kane nyine yagabishije abifuza gukoresha ingufu za gisirikare kukubuza Korea ya ruguru imigambi yacu ko bitazokunda. Abategetsi ba Korea ya ruguru baragabishije katari gake Leta Zunze za Amerika kwiri kwirasotora intambara. Icegera c'intumwa y'ico gihugu muri ONU Kim In Yong kuwa mbere yagabishije ko intambara ishobora kwaduka umwanya uwariwo wose. Abategetsi b'umuryango umwe bwa Buraya kuri wa kane basabiye ayandi mafaranga Ubutaliyano busanzwe buriko bukorana na Libya kugira bahagarike abimukira bava mu buraruko bwa Afrika berekeza ku mugabane wa Buraya. Umukuru wa kanama ka Buraya Donald Tusk yabwiye abanyamakuru ari Brussels mu Bubiligi kwi intumbero yabo ari kugara Burundi umuhora wo muri Mediterane aho bimukira baca muhugira binjiri Buraya. Abategetsi b'Ubutaliyano bavuga ko ibitegire bya bimukira bava muri Libya byagabanutse gushika ku bice 20% muri uyu mwaka wa 2017. Imyuka mibi iri mu kirere niyo iza ubwa mbere mu byica abantu benshi ku isi. Ibyo biri mu cigwa cakozwe kivuga ko iyo myuka yica abantu kuruta intambara, ibitero by'iterabwoba, ibiza, itabi hamwe n'ingwara. Icigwa gishasha casowe n'ikinyamakuru Lancet candika ku magara y'abantu kivuga ko imyuka mibi igizwe n'iri mu birere hamwe niyo mu mazu yishe abantu bashika ku 9 million ku isi mu mwaka wa 2015.
Urakoze Aloise ku makuru udushikirije ubonaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Na mashinga mateka na nkinguzo mateka mu Rwanda zirasaba Leta y'u Rwanda gusubira kwihweza neza amasezerano bagiranye n'ishira hamwe riharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu ifite icicaro muri Amerika Human Rights Watch kugira ngo hirindwe ibikogwa abagize inama mashinga mateka bise ko bigayitse. Aho ni mu gihe bavuga ko iryo shira hamwe ridasiba kubisohora mu maraporo zayo. Iyo ni imwe mu ngingo 11 abagize inama mashinga mateka basohoye kuvyerekeye ikorana ry'iryo shira hamwe na Leta y'u Rwanda. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda Asunta Kaboyi yaduteguriye inkuru irambuye. Muri iyo nkuru muradutunga harimo ibitutsi byakoreshejwe n'abashinga mateka.
Mu myanzuro igira kuri 11 yasohowe n'Inteko Ishinga Amategeko imitwe yombi nyuma yo gusuzuma raporo ya Human Rights Watch yakoze ku Rwanda mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka. Inteko Ishinga Amategeko yasabye guverinoma y'u Rwanda gushaka abunganizi mu nkiko bazafasha abaturage bavuzwe muri raporo ya Human Rights Watch ko bapfuye kandi bakiriho. Inteko kandi yasabye umuryango Human Rights Watch kuvuguruza amakuru yatanze muri raporo iherutse gusohoka mu kwezi kwa karindwi ikayavuguruza aho izo raporo zose zageze. Abagize Inteko Ishinga Amategeko basabye umuryango gusaba abaturage wavuze ko bapfuye imbabazi kandi komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yaragaragaje ko bakiriho. Abagize imitwe yombi Inteko Ishinga Amategeko basaba Leta y'u Rwanda kwikwiye gusubira mu masezerano yagiranye n'uyu muryango. Uyu senateri Niyongira Garikani:
imikoranire ya Human Rights Watch n'u Rwanda ishingiye ku masezerano ariho yemewe ariko anasubirwamo buri mwaka. Ibyo tumaze kubona imikorere yayo ya Human Rights Watch harimo byinshi umuntu yanenga ndetse umuntu yanibaza niba nayo n'ibikuye muri ayo masezerano byubahirizwa. Kuvuga ngo umuntu yarapfuye akiriho sinzi n'ibiyo aretike biragaragara gusa agasuzuguro agashinyaguro ubwirasi n'ikindi ntazi icyo baba bagenderaho. Ibyo byose njye nkumva bikwiye kugira ingaruka kuri ayo masezerano.
Iyi ntego kandi yasabye ko raporo za Human Rights Watch zitahabwa agaciro n'abanyarwanda ndetse n'abandi bantu bose zagejejweho.
Ni ukwamagana iyi raporo ndetse no gutesha agaciro aho yaba yarageze hose mu nzego zitandukanye. Ariko cyane cyane icy'inteko ishinga amategeko yakora, twasaba guverinoma igakurikirana mu by'ukuri ibivugwa muri iyi raporo
uyu muryango buri gihe uharanira ko washinja leta y'u Rwanda ubwicanyi nibaza niba kurega bidashoboka
Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda twagombye kandi tugomba kwamagana twimaze uyu muryango kureba ibikorwa ndetse n'amakuru bigayitse bigaragara muri raporo
hari bamwe mu bagize Inteko Ishinga Amategeko bagaragaje amarangamutima muri iki kiganiro
Kabaye background ya Human Rights Watch ubimaze imyaka 50 iri headed by executive director witwa Kenneth Roth twandikirana abanyarwanda hirya no hino bamutuka buri munsi umujinya mbonye hangaha sinari na ubona mu nyandiko basubiza ibihumbi 230 nabingahe bimukurikira ibyo avuze so natwandike uko ashaka turacecetse hari abamukurikira ibyo avuze ugasanga babitwaye nkaho biri factual nimbwa y'intera hamwe mumbabure gukoresha iryo jambo mu nteko isingiza uvuze nabi u Rwanda uwo ari we wese
Inteko Ishinga Amategeko ibaye ya kabiri yamaganye raporo y'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch iherutse gusohoka mu kwezi kwa karindwi ivuga ko mu Rwanda hari abantu bibye cyangwa bakekwaho ubujura bishwe n'inzego z'umutekano z'u Rwanda cyangwa inzego z'ubuyobozi bw'ibanze mu turere twa Rutsiro na Rubavu Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda niyo yabaye iya mbere mu kwamagana iyi raporo ivuga ko yakozwe mu buryo butari ubwa kinyamwuga ndetse isobanura ko mu bantu Human Rights Watch yavuze ko bapfuye hari abo komisiyo yagaragaje ko bakiri raporo za Human Rights Watch zakunze kunengwa n'abayobozi banyuranye b'u Rwanda ndetse benshi bakagaragaza ko ntacyo bavuga kuri uyu muryango ko babonye ko uyu muryango ufite abandi ukorera Human Rights Watch yari iherutse gusohora ikigereranyo kirimo abantu bagera kuri 43 bo mu karere ka Rubavu na Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba ivuga ko bagiye bicwa n'inzego z'umutekano babazize ibyaha bito nk'ubujura kutajya mu irondo n'ibindi Asuta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Tukongeze tubasaba imbabazi ku bitutsi byakoreshejwe muri iyo nkuru ahandi naho Pierre Claver Mbonima haramutswa ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu mu Burundi APRODH yaraye yaronkejwe agashimwe kitwa Civil Courage Prize mu gisagara cya New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ako gashimwe gatangwa uko umwaka utashe na Fondation Trend Foundation kagahabwa umuntu yitanze mu kugwanira agateka ka muntu gushika habizira mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Ninehazwe Pierre Claver Mbonima havuga uko agashimwe yahawe yakakiriye tubatega amatwi
babonye yuko najwe wakazi kayibanze nariko ndakora mbije abanyagihugu nakazize arije gituma baciye bantu mu bandi bari bashize hamwe kujya batoye mu umwe amahero ngira imana yo baca baturamwe jewe muri aka gashimwe kitiwe Jean Ten niwe yagize iyo fondation bakashikirije imbere y'isinzi ry'abantu hanze mbere harimo n'abarundi batari bake
mwakakiriye gute
jewe kagashimwe novuga yuko ntibwo ba ari ubutumwa bushikirijwe abarundi mbere n'abategetsi b'Uburundi kuko burya iyo naka agira ati urya muntu jewe yankoreye nabi kandi abyirengagiza abibona yuko ntamukoreye nabi ni ubutumwa bamuhaye ati urakumbura wigarure urya muntu yakoze neza kuko abantu bose bamushima kuvuga jewe ko bari banzi basomye ibyakozwe babona amapo rero nkagira nti wakubwo n'ubutumwa bwoshikira igihugu cy'u Burundi kuko burya ntibari gushimira umuntu yakoze nabi iyo wishe umuntu babona yuko batoguha agashimwe iyo wibye igihugu babona yuko batoguha agashimwe rero barinze bagira ati uwo muntu turamutoye turamuha agashimwe baba babonye koko icyo uwo muntu amaze rero nkagira nti ubwo n'ubundi butumwa iwanje butuma mabu mhinguvu na abo tulikumge mugwara na katari kazina munu kotko banda nyadufisi mhinguvu kukotu ya wona nijyo dukora bitari kubira pubusa
akugashimika vuziki kuzima bwanyu ku kazi kanyu ko kugwanira gateka kazina muntu musanzwe murimo
jewe nari nagize nti jewe abanyagihugu nasanzwe mvugira bari kubacinyizwa bikaba ari byo nazize nagize nti igihe no heba kubavugira igihe no heba kuvuga mari yo bari kakogwa n'umutegetsi kanaka mu gihugu cy'u Burundi aricyo mvukamwo nagize nti jewe no bampemukiye igihugu no bampemukiye abarundi naho hariho ibyanshikiye nibyo bishikiye abandi mbere si byashikiye jewe jenye mu gihugu cy'u Burundi byashikiye abantu benshi abantu barenga 2000 bamaze kugwanda kugwa banyujwe abari mu buhungiro abo bose nibo twebwe twahanye agateka kabo none nciye ndeka nkajyanye ndahebye no bampemukiye abantu bose no bampemukiye igihugu kiri
ku gihugu naho cy'u Burundi ni agashimwe gasiguri ki kahaye iteka ringana gute ico gihugu cy'u Burundi
ega iyo umuntu wo mu gihugu kanaka aronse agashimwe burya siwe baba bagahaye igihugu ni nka kurya abakinnyi b'umupira canke abanonotsi iyo bagiye guhiganwa hakagira nk'umurundi abu wa mbere akaronka umudari w'inzahabu uwo mudari w'inzahabu ntiwibutirirwa urya muntu witirwa igihugu kuko mbere kumuha icyo kidari bamushikiriza n'idarapo y'igihugu none na twebwe duhanye agateka kazina muntu iyo umuntu aronse agashimwe ntikaba ari gwiwe kaba ari icy'igihugu cy'u Burundi ubu igihugu cy'u Burundi kiba cyose umuntu w'iteka amakuru abanyamahanga bagira bati ni uko urya muntu twamubonye twamushimye igihugu cy'u Burundi iyo gicakironka n'amanota ati kirafise abakozi naho rero abategetsi bamwe babigira nkana bakajya bati urya muntu nayo ikadukora neza jewe simbe n'ingene urya ngo urya muntu adukore nabi ariko atuma ku rutoke umuntu ariko atoteza abantu umuntu ariko ikarita abantu kandi twita ngo turi igihugu cyemera Imana
Mutama Pierre Claver Mbonimpatu ashimire cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
yego murakoze na twe ntituzota hasi kuko tutari hasi twaduhebye igihugu cyacu tuba tugitaye mu kaga
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ingende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ahandi naho amatwiyo yishira hamwe Setemu Service Technique Municipal yotandukanije imicafu n'amazi meza mbere yuko yisuka mu kiyaga Tanganyika amazi gihe kinini yarapfuye ivyo bituma amazi mabi n'imicafu biva mu mazu mu gisagara cya Bujumbura bijya konona amazi y'icyo kiyaga kuri uyu wa kane abagize iryo shira hamwe baragendeye ibice bitandukanye baraba ahava imicafu yonona Tanganyika ni nkuru ya mugenzi wacu Eloge buri Kaneza
abagize umugwe igihugu cyari bwo kingira kiyaga Tanganyika bagenduye amahinguriro atandukanye akoreye hafi inkengera za Tanganyika bongera baraba inzuzi n'imigezi byisuka muri ico kiyaga muri iyo migende niho haca amazi n'imicafu y'ubundi bwoko bihumanya amazi ya Tanganyika inyuma amasahari nga 6 bagendurizo bibanza baherukiye hari amapompo yishyiramo Setemi itunganya ibikorwa muri meri ya Bujumbura yahanyandwi umukuru wa mugwi yabwiye amenyesha makuru bimwe mu bituma nyamukuru basanze byonona amazi ya Tanganyika
twasanze ku kibanza cyo kwitanganyika aho bita kumase harononekeye cyane bivanye n'ibiva mu mahinguriro yegereye ngaha ku kiyaga cya Tanganyika hamwe n'ingorane basanze ikomeye cyane iva kuko bishyira hamwe Setemi bya leta ama mashini yaryo yategerezwa guhingura amazi amazi ava mu mihana no muri ayo mahinguriro imbere yuko bashira mu kiyaga cha Tanganyika ayo ma motel yabo rero yarapfuye ibyo navyo bikaba biri mu bituma kuri kijya kibanza mwabonye cyo kwitanganyika batazira ku mase kwasanze hari mucafu mwishi cyane utuma ibidukikije muri Tanganyika bimererwa nabi
kugira ntibandanye bimererwa nabi inyarwa hamagara abajejwe gufata ingingo kutayifata minenerwe
amahinguriro amwe amwe rero twasanze babikora neza ayandi mahinguriro nayo twasanze agifite ingorane agisuka imicafu mu nzuzi nazo zisuka mu kiyaga cha Tanganyika agaca haba kujya mwabonye amazi yononeka y'ikiyaga cha Tanganyika hanini rero twebwe nk'umugwi uje tujejwe turaheza tukagira amaraporo turatera kamo abajejwe gufata ingingo kugira ngo bafate ingingo zibereye
zimwe muri izo ngingo haraheza amezi arenga abiri zifashwe ishyirahamwe Afritan rihingura insato rimoza kozeko bedebedetse umukuru wa Afritan
ubu tumaze umwanya utari muto twarugaye ngira biraboneka neza yuko ataco byahinduye byagumye nkuko biri birerekana yuko ayo mazi acafuye atava iwacu ngira murumva ngaha ko atangene ha mota nta kintu mwo kumva ariko ariya murumva ko akamoto kariho katameze neza birerekana yuko ayo mazi atava ngaha twe twosaba yuko twugururira hanyuma akazi kakabandanya kuko niterambere ry'igihugu nakazi abantu baronka bagatunga imiryango yabo bakoresha abantu 60 ariko murana ko twugaye
umukuru w'umugurije w'umutekano wo mu biyagaraho muriza
batweretse ingene bategura amazi bakoresha gushika naho bayahereza ama kanalizasyon ya setemi batubwiye rero bobo ko hanini amakosa atari wabo mugabo twebwe icyo tujejwe dutanga raporo ku bakuru bajejwe gufata ingingo tuzaheza rero dushikiriza iyo raporo niyo babona bibereye bazaheza bafata ingingo zibereye nabo kuri icyo shyirahamwe hamwe n'ayandi
aranatanga umwizero ku bijyanye n'amapompo ya setemi yapfuye
aha abahinga twasanze ngaha kuri izi mashini za setemu batubariye yuko leta yafashe icyo kibazo mu minwe mwabonye yuko amapompo yose ko yaratatu yapfuye mugabo leta batwiye ko yafashe ikibazo mu minwe bikaba yaratanze amafaranga yo gutuma ko izo pompo zo kuzopompa ayo mazi agashikaho ateza gutunganywa imbere yuko aja mu Tanganyika ikiyaga cha Tanganyika nacyo mukaba muzi yuko Burundi bukize yuko byinshi abanyagihugu bakize yuko byinshi ara mafi twabonye uko amafi aca yononekara hajya mwabonye iyo micafu yisuka ni ikipande kinini nyamafi avyariramwo nayo acahona rero leta turasaba yuko yo gerageze gusubiga kwitinza bifuze kongereza uburyo sistemi ikoresha
Tanganyika nico kiyaga ca mbere ku isi kirimo amazi ashobora kunyobwa kikaba cisangije ubwoko bw'amafi mato mato yitwa indagara Tanganyika kandi gisangiwe n'ibihugu bine u Burundi Congo Zambia na Tanzania amatohoza yakozwe n'ikigega Global Nature Fund yerekana ko Tanganyika nico kiyaga ca mbere kibangamiwe n'imicafu kurusha ibindi ku isi uyu mwaka Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
kiri mu Burundi bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Bubanza bamaze gutera imbuto y'ibigori bafise ubwoba ko batazoronka umwimbu muri kino gihe cy'agatasi ayo makenga bayaterwa n'ubukoko bwadutse bugatema butongora imirima y'ibigori imaze kumera inkuru ya mugenzi wacu Evariste nziko banyanka
inyuma yaho ubushikiranganje bw'uburenyi n'ubworozi bufatikanije n'ikigo Ijebu gikurikiranira hafi ihindagurika ry'ibihe n'ibirere batangarije ko igihe cy'ibirima by'agatasi kigeze abarundi batari bake baritavya ku kamo abanyabubanza bari mu bambere basohoye isuka ariko bamwe muri abo banyabubanza bihutiye gutera ibigori nta cizere bafise ko bazimbura bavuga ko ari ubukoko buri ko butema butongora imirima y'ibigori imaze kumera uno mugabo ijwi rya Amerika ryamusanze ku mutumba gatagura muri komine Mpanda
ku mutumba wa gatagura aho duherereye ibigori twarateye ku mitumba n'ibindi twagiye dutera mu bigobe bikinaga byanaganye umutoto mwiza mu bugabo bicandutse gatoyi bifatwa na yangwara y'ibikoko
Yozi Mateo Jene ajejwe amagara biterwa mu ntara bubanza yemeza ko ubwo bukoko bwitwa imfunya bumaze kwibonekeza ahatari hake mu harimwe ibigori afite impanuro ahereza abarimyi afatiye kukuntu bakoresha imiti baguriye mu masoko anabahamagarira gutora ubwo bukoko igihe bumaze kuva mu magi
nokubabwira ko bamaze gutera ibigori indwi zibiri ziheze botangura kuza barasuzuma imirima yabo babonye ko utotunya bwoya twatangiye kugira ibigori ababishoboye bakaza baradutoragura n'intoke ukindwe igiye
ako kamo katewe mu gihe bamwe mu barimyi bemeza ko ubwo bukoko naho babupompesha iyo miti bagurira mu masoko wajejwe amagara y'ibiterwa ababuza atagihinduka bamwe bafise ubundi buryo bikora ko ibyemezwa n'uno murimyi wo ku mutumba gatangura
hariho abenegihugu ku buryo bagerageje imiti bikananirana hariho konto bashiramo umunyota hariya mu misozwe ahandi bagashiramo amavuta make make kugira ngo ubunyegeri bw'injire yo bubirye
abarimyi b'ibigori bo mu ntara bubanza bavuga ko buri gatasi imirima yabo yama yatewe n'ubwo bukoko ibituma baronka umwimbo muke mu gihe cy'imbura bagatakambira ubushikiranganje bw'uburi nyir'ubworozi kugira icyo bubafashije
biratubabaje cyane kuko igitegwa cy'ibigori nicyo cyahora ari cyo mbumbarugo mu bijyanye no kurima ariko twihweje tubona ko abarimyi tugenda dutera dusubira inyuma rero tukaba dusabye yuko bogerageza bakarondera imiti yo kugira ngo icyo kiza roho nyanganda mu gitegwa cy'ibigori kugira ngo icyo gikoko bagituze gife
umwe mu bakozi bo mu bushikiranganje bw'uburinyi n'ubworozi yarishikiye mu ntara bubanza kwirabira ingene ibintu byifashe icamushikanye muri iyo ntara kwari no guhimiriza abarimyi n'abajejwe ico gisata kukuntu botuze ubwo bukoko buryo ibigori n'impagaritse Atanazi umuhanuzi mu biro by'umushikiranganje ajejwe uburinyi n'ubworozi yabwiye abanyabubanza inyifato bogira babonye ubwo bukoko
bakabonyere mu mirima hariho ibimenyetso izo bimenyetso rero nizo baraba kugira ngo bace basaba imiti n'ingoga naho tubona izimze kandi boneka gake izimenyetso cyane cyane ni ibinyugunyugu bijya mu mirima y'ibigori mubonye ibinyugunyugu byinshi biza biratembera mu mirima umenye ko ibyo binyugunyugu bica bita magi kandi ayo magi niyo azovamo icyo kinyabwoya iyo miti iyo bamaze kubona ko ikora ni uwitwa dirisibagaraniye n'ubundi bita orutene niyo bamaze kubona ko ishobora kugwanya ako gakoko kwica nayo yindi yose mikubesha kuko gakoko karagoye
intara bubanza nimwe mu ntara z'u Burundi zirimo ibiyaya byagutse byimbukamwo umwimbo mwinshi w'ibigori mu gatasi k'umwaka uheze iyo ntara yaharuwe mu zatewe na kigoyi kubera umwimbo utari wabaye mwiza biturutse kuri ubwo bukoko n'uruzuba rwasongereye isibe nk'uko byemezwa n'abajeje intwaro muri komine mpanda y'intara bubanza Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ivyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye reka tubashikirize ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Leta Zunze Amerika ziyamirije zivuye inyuma ibitero by'iterabwoba byahitanye abantu barenga 300 ku murwa mukuru w'igihugu cya Somalia Mogadishu kwigenekezo rya 14 y'uko kwezi kw'icumi amabarabara yo muri kaziki ya Somalia yitwa Hoden rwari urujanuruza rutavana ko igihe ikamyo catezwemo amabombe caturitswa kigahitana ubuzima bw'abantu amajana n'amajana haheza kanya gatoyi ikindi kibombe gitoyi cati gituritswa mu kindi kibanza cico gisagara ku buryo vyibonekeje kw'ivyo bitero byari byateguriwe hamwe ivyo byabaye ibitero bya mbere bihitanye ubuzima bw'abantu bangana gutyo mu gihugu cya Somalia turetse abo bantu 300 baguye muri ico gitero abandi 400 barakomeretse mu gihe hari n'abandi batatorwa ibyo bitero bibiri byatewe mu bibanza bikoraniyemo abantu benshi hamwe n'amaduka byakomerekeje abasivili 100 harimo abanyamerika byongera bihitana ubuzima bw'abandi 100 nk'uko byatangajwe n'umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe gutangaza amakuru naho abanyasomali hamwe n'abajeje gutabara baranguye igikorwa cyabo n'umwete ifashanyo y'abarusinzi iracakenewe kuva ku igenekerezo rya 17 ku kwezi kw'icumi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaratanguye kurungika indege zitwaye ifashanyo ku murwa mukuru Mogadishu mu mugambi wo kugarukira ku barusinzi hamwe n'abahekuwe n'ivyo bitero nk'uko umushikiranganji wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe gutangaza amakuru yabivuze Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirahojeje imiryango y'ababuze hamwe n'abantu bose bakomerekeye muri izo bitero by'iterabwoba. Leta z'umwe za Amerika zirashigikiye abanyasomalia hamwe na leta ya Somalia mu mugambi wo kugwanya iterabwoba no gutsinda imirwi intagondwa ikora ibitero by'iterabwoba, kandi zirashigikiye imigambi yo gutsimbataza umutekano hamwe no kubaka igihugu.
Ibyo byari jambo ry'intanga marara ryabashikiriza imwe mu migabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Turashimiye mwe mwese mwaduteze amatwi, turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ibyuma, turashimiye na Fasil Gebiehu yadufashije kwiganya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka yateramije ibiganiro. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi yashikirijwe na Aloise Bigirimana. Ndabashimiye, ndabifuriza umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.